Iyi mukomeje gutega amatwi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. Ni Washington DC, muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru y'akakanya. Itangazamakuru ryo mu Rwanda riracyafite ikibazo cyo kubona amakuru ku buryo buteganywa n'itegeko.
Hano hamwe biradufasha kubona amakuru kuri polisi. Polisi ishaka ngo iduhamagare itwereke, ntumva ngo aduhure uwo bashatse. Ariko rero ntutwe tujye kubabaza dute se abantu baburirwa irengero, mushobora kutwereka aho bari cyangwa mukatwemera ko mufite, ntibaduhe igisubizo.
Birasaba ko urwego rw'umuvunyi rwarifasha kubahiriza itegeko ryo guhabwa amakuru uko bikwiriye.
Ahanini rero usanga twebwe nk'abanyamakuru imbogamizi duhura nazo ari uko iyo tutabonye amakuru tukaregera urwego rw'umuvunyi, usanga n'ubundi ubukoze ubusa kubera ko n'ubundi baguhuza mu ngendo.
Abo ni abanyamakuru bo mu Rwanda bavuga ku kibazo cyo gutara no gutangaza amakuru n'ingorabahizi zikiri mu iyubahirizwa ry'itegeko ribigenga. Turanababwira iby'inama yiga ku ruhare rw'ikoranabuhanga mu iterambere rya Afurika. Ni inkuru y'umuyobozi watawe muri yombi kubera ibirego bya ruswa. Thomas Kamirindi arabafitiye amakuru y'imikino. Ayo makuru yose rero ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru yacu y'iki gitondo reka tuyahere kuyo hirya no hino, tugezweho na Aloyse Bigirimana. Aloyse, bwakeye.
Urakoze Geoffrey, ko reka duhere kuyavugwa mu Burundi. Ubutungane bw'u Burundi bwarafashe ingingo yo gufata amatungo yabo yagiriza ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza muri 2015. Ni mu rwandiko rwashizwe ahaboneje ku munsi wa gatatu n'ubushikiranganji bw'ubutungane. Aberwa n'iyo ngingo n'abantu 32 barimwo bari mu mashyirahamwe aranira hagati ya ka muntu, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abahoze mu mugambwe CNDD-FDD baka uvamwo bavuga ko badashyigikiye manda ya gatatu ya Nkurunziza, n'abamenyeshamakuru bakorera amaradiyo yaturiwe mu 2015. Hambavu yabo bantu 32, Sentare Nkuru yategetse ko bafatirwa amatungo. Leta ivuga ko hari n'inyubakwa 15 z'abagabo indwi begwa n'idosiye nyene ziza zarafashwe. Ijwi rya Amerika ntirirashobora kumenya ikigize izo nyubakwa. Sentare yemeza ko yafashe ku igenekezo rya gatanu uku kwezi kwa gatanu nyene nigiciye izo nyubakwa canke ayo matungo yose. Sentare Nkuru mu gihugu c'u Burundi isaba ko abo vyegwa bose kwihutira gushira mu ngiro ivyo yategetse mu ntumbero yo kurinda ico yise kononekara kwayo matungo abwirizwa gushikirizwa leta y'u Burundi bidatevye. Abasirikare bari ku butegetsi muri Sudani ejo kwa gatatu barahagaritse ibiganiro n'abakoze imyerekano basaba leta y'abasivile. Bavuga ko ibiganiro bizosubira mu gihe abugaye amabarabara bazoyugurura mu bice bimwe vy'i Khartoum ku mugwa mukuru. Aya makuru yashikirijwe n'abakuru babari mu myerekano. Iryo hagarikwa ry'ibiganiro rije inyuma yaho abantu bashika ku 8 bavuzwe ko bakomerekejwe n'amasasu hafi y'umurwa mukuru. Vyabaye imbere gato ku ibiganiro vyo gushinga leta mfata kibanza nyakuri biba. Abajenerali hamwe n'abakuru babari mu myerekano bari biteze kurangiza ibiganiro byo gushinga leta mfata kibanza y'imyaka 3 imbere yo kwegurira Uburundi ubutegetsi ku basivile. Umuvugizi w'umuhari w'abari mu myerekano Alliance pour la liberté et le changement nawe nyene yaremeje ko ibyo biganiro byahagaritswe. Hano muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ategekanya gutangaza kuri uyu wa kane integuro y'itegeko ryari rirendiriwe igihe kirekire kubimukira umugambi mu gihe wo kwemerwa uhagarika abinjira mu gihugu biheka ku miryango yabo. Uwo mugambi wa Trump uzogumiza kugitegira 10 million abimukira bazokwinjira biciye kuri green card, ariko hemererwe abafise ubumenyi mu mashuri hamwe n'abazoba bafise imigambi y'iterambere yo gukorera aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugambi kandi uzohagarika abinjira biciye muri tombora yiswe Green Card canke Lottery Visa, aho buri mwaka Amerika yakira abantu 50,000 bava mu bihugu bitandukanye bisanzwe bidafise abimukira benshi muri Amerika. Ariko umugambi mushasha kuwimukira ushobora kutemerwa na umugambi w'abademokrate mu gihe ataco uvuga kuwimukira babana bazanywe muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko mu mugambi wiswe DACA, aho umugambi w'abademokrate bama basavye ko nabo batunganirizwa bagaha bwa ubwenegihugu. Igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi carahagaritse indege zose z'urudandaza hagati ya Amerika na Venezuela. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe kunguruza abantu n'ibintu Elene Kao avuga ko Venezuela ari intambamyi ku mutekano w'ingenzi indege hamwe n'abakozi bazo. Indege nyinshi mpuzamakungu harimo n'iza Amerika ziza zaramaze guhagarika ingendo zo kujya no kuva muri Venezuela kubw'ibibazo bya politike biharangwa. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yitangaje ko ariwe perezida ariwe Juan Guaido harungwa imyerekano isaba perezida Nicolas Maduro kuva ku butegetsi, akavuga ko yatsinze amatora biciye mu busuma. Muri Leta Zunze za Amerika kandi buramatari wa Leta Alabama KIV mu Republikani cyo ku munsi wa gatatu yarateye umukono ku itegeko ryaciye ritangura gushigwa mu ngiro ubwo nyene rihagarika gukorora imbanyi ku bakenyezi n'abigeme muri iyo leta. Abashinga amateka b'iyo leta yo mu manuka ubushira ubuseruko bwa Amerika baremeje iyo nteguro y'itegeko ku munsi wa kabiri, bigaca bituma ngo hazoba intambara ya politike kubatemera iryo tegeko.
Alois Bigirimana, tugushimira ayo makuru umaze kutugezaho. Amakuru yacu mu biyaga bigari tuyahereye mu Rwanda, aho ku munsi w'ejo abakuru b'ibihugu batatu batanze ikiganiro mu nama yiga ku ruhare rw'ikoranabuhanga mu iterambere rya Afrika, Transform Africa, i Kigali mu Rwanda. Abo ni Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta n'uwa Mali Boubacar Keita na Paul Kagame w'u Rwanda wari wabakiriye, nk'uko tubibwirwa na Pierre Claver Niyonkuru, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika waduteguriye iyi nkuru.
Umunsi ugira kabiri w'inama yiga ku ruhare rw'ikoranabuhanga mu guteza imbere ubutunzi bwa Afurika yiswe Transform Africa witabiriwe n'abakuru b'ibihugu batatu, abashikiranganji ba mbere n'abaserukira amaleta y'ibihugu birenga cumi, iruhande y'abandi bagwizatunga barenga 400,000. Abarenga abo bakurikiye bitonze ikiganiro cyatanzwe n'abo bakuru b'ibihugu batatu, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Uhuru Kenyatta wa Kenya na Ibrahim Boubacar Keita wa Mali. Perezida Kagame yasabye ko amareta ya Afrika yofatana mu nda n'abikorera utwabo kugira ngo iryo terambere rishikwe ko.
We have to unlock the private capital that is out there.
Ati yabwirizwa gushyirwamo uburyo buhagije muri iki gisata, ndetse imijyange kugururirwa abikorera utwabo bose babishoboye bagashiramo imitahe, ariko nabo bagwizatunga ntibashobora gukora umwumwe kwiwe. Ni byiza ko bagira urunani ndetse rugakorana na leta, kuko nayo ntacyo yo kwishoboza. Yamara leta niyo ibwirizwa gufata ya mbere mu gushyiraho inyubako canke imigambi ikenewe mu ikoranabuhanga, gutyo hakaba ugufatana mu nda kwa leta n'abagwizatunga. Ugushaka kwa politike niko kubwirizwa gushyiraho n'amategeko abigenga abacungera ingene bicigwa mu ngiro n'ibindi. Ubwo runani rubaye intamenwa byote mu buhinga bwa none nka internet bworoha bukazimbuka kandi bugashikira benshi.
Are affordable, are accessible to our citizens.
Mugenzi wa Kenya Perezida Uhuru Kenyatta avuga ko ikoranabuhanga ribyirizwa gufasha mu iterambere ry'abanyagihugu bato bato. Atanga karorero ku buryo bwo guhanahana amafaranga kuri telefone bwitwa M-Pesa muri Kenya bumaze gushikira no murimye hagati mu gihugu.
The emphasis is the investment. And in Kenya, we have really focused ourselves on investing, especially in our fiber
network. Ati aho gushimangira nuko iki gisata cy'ikoranabuhanga habwirizwa gushyirwamo imitahe ikwiye. Aho ni naho twebwe muri Kenya twashize ingufu mu kurondera ubuhinga bwa internet buhanitse bwitwa fibre optique. Iba nk'isi yose kandi yarabidufashijemo n'abikorera utwabo. Kandi abanyagihugu baratanguye kuhatorera koyokwe muri iryo koranabuhanga. Icyo tuvuga cyane iwacu ni M-Pesa, uburyo bwo kubika no guhanahana amafaranga atagutemberana umuganda w'inoti mu mufuko. Imbere ya M-Pesa, abakenya bakoresha ikoranabuhanga bari kuri 30%, ariko ubu barenga 97%. Ibyo bigakurikirwa n'amadeni atangwa ku bashaka gukora urudandazwa ruto ruto bakiteza imbere, ugaruka nagwo rukabonera amahirwe y'akazi. Icyo twiyemeje ni uko mu myaka itanu iri imbere igihugu cyose cyaba gifise internet, hanyuma abanyagihugu bakabikuramo inyungu mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu.
To create opportunities for themselves and for the country.
Nawe biruko Ibrahim Boubacar Keita, perezida wa Mali, we wabona ko ari igikorwa kitoroshe mu gihe n'abahungabanya umutekano bakoresha ubwo buhinga nyene. Ibrahim Boubacar atanga akarorero ku gihugu ciwe, aho hari bice bigoye gushikamwo canke gutelefona abantu babayo kubera imigwi y'iterabwoba ihari. Ico gihugu gitegekanya gukoresha indege zitagira abadereva kugira nk'abagwayi bavugwe.
En ce moment précis où l'on sait mon pays en but une agression terroriste d'un genre singulier.
Murazi mwese ibiza by'iterabwoba igihugu canje kiriko kiracamwo, ariko nuko nyene kuko naryo ritera imbere kubera ikoranabuhanga. Tubwirizwa rero gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutunzi bwacu butere imbere ku rugero ruruta iryo terabwoba n'ubukene. Twebwe turiko turagerageza kuko mu muryango w'ubutunzi w'ibihugu bya Afurika y'uburengero turi mu kibanza ca gatatu. Turifuza ko abanyamari aho bari hose ikoranabuhanga ribashakira kandi bari mu mutekano ntangere. Ubu kugendagenda ahantu hose ntibyoroshe kubera umutekano muke, ariko twifuza gutangura gukoresha indege zitagira abadereva bita drone kugira ngo abakeneye ubuvuzi baburonke naho baba bari ahantu haguye gushika.
Des drones, un système de drones pourrait nous permettre de faire de manière sécurisée pour le ravitaillement de nos populations.
Inama y'ikoranabuhanga yiswe Transform Africa izorangira ku munsi wa gatanu w'indwi. Abayitavye bariko bahanahana ivyiyumviro ku ruhara rw'ubuhinga bwa none mu guteza imbere ubutunzi bwa Afrika. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Bamwe mu banyamakuru bo mu Rwanda bavuga ku rwego rw'umuvunyi hari inzego rutinya ntiruzikurikirane mu gihe zitafashije umunyamakuru kubona inkuru ashaka nk'uko biteganywa n'itegeko rishya rigenga itangazamakuru. Bavuga ko akenshi bimwe amakuru bagasiragizwa nabo bayasaba, nyamara kandi itegeko rigena ko boroherezwa. Urwego rw'umuvunyi rwo ruvuga ko ntawe rutahangara kubaza mu gihe rwaba rwiyambajwe. Asumta Kaboyi arakomeza.
Abanyamakuru bavuganye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko itegeko ryo guhabwa amakuru ryagiyeho, ariko kugeza ubu iryo tegeko riri mu mapuro gusa. Mu mahugurwa yateguwe n'urwego rw'umuvunyi agenewe abanyamakuru ku byerekeranye n'itegeko ryo guhabwa amakuru, bamwe mu bakora uwo mwuga babwira Ijwi rya Amerika kuri urwego rw'umuvunyi hari igihe ruregerwa mu gihe abanyamakuru bimwe amakuru, ariko akenshi ugasanga urwo rwego hari inzego rutinya.
Nk'urwego rw'umuvunyi nta na hamwe ruradufasha kubona amakuru kuri polisi. Polisi ishaka ngo iduhamagare twereke, ntumva ngo aduhe inkuru bo bashatse. Ariko noneho twe tujye kubabaza tute se abantu baburirwa irengero mushobora kutwereka aho baryamuka twemera ko mafite, ntibaduhe igisubizo. Ariko igihe bazabishakira bakahamagara abanyamakuru ati muze tubereke dore umuntu twari dufite, ariko ntube wabaza mbere y'igihe tese umuntu yarariye. Ubwo rero ugasanga aho ngaho ntabwo urwego rw'umuvunyi rudufasha ngo rujye muri polisi naho babereke cyangwa muri ribu bababwire ko rirateko nabo ribareba. Ni uvuga ngo niba riri mu mpapuro ndive mu mpapuro rijye mu bikorwa.
Abo banyamakuru bavuga ko iyo bimwe amakuru bakageza ibibazo byabo ku rwego rw'umuvunyi rimwe na rimwe basiragizwa, inkuru zikarinda zisaza zitarabonerwa ibisubizo.
Ahanini rero usanga twebwe nk'abanyamakuru imbogamizi duhura nazo ari uko iyo tutabonye amakuru tukaregera urwego rw'umuvunyi, usanga n'ubundi ubukoze ubusa kubera ko n'ubundi baguhuza mu ngendo uzagaruke ya nkuru ntibikibaye inkuru. Birimo yuko niyo umuntu abaregeye itegeko ridakurikizwa.
Murabona hari iminsi 14 mu itegeko. Iminsi 14 ugomba guhabwa mwayo makuru. Hari igihe bakubwira bati wenda turacyayakusanya cyangwa se natwe ntayo dufite, reka dutegereze. Itegeko rikubwira ko ugomba kwihangana iminsi 14, ubwo ni igihe cy'ibyumweru bibiri. Iyo minsi rero ishize ntushobora kwiyambaza rwa rwego. Yari inkuru isaza birumvikana nyine ngo ubuze ukagiragwa neza urayizinga nyine.
Urwego rw'umuvunyi ruvuga ko kugeza ubu nta rwego na rumwe rutinya kuba rwasaba amakuru. Bwana Kajangana Jean Aime ni we ukuriye ishami rishinzwe kugenzura imyitwarire y'abayobozi mu rwego rw'umuvunyi, avuga ko nta munyamakuru wigeze amuregera urwego na rumwe rwamwemye makuru urwo rwego nyirukurikirane
kugeza ubu no mu kazi kandi gasanzwe kari mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi nibaza ko nta rwego dutinya kuko nta rwari rwadukanga nta bikangisho twari twumva umukozi w'urwego rw'umuvunyi yagize nta rwego rero twumva twatinye gukurikirana kubera ko umunyamakuru yaruturegeye cyane yuko uretse nibyo byo kumva ko ari umuntu w'umunyamakuru n'abayobozi ku giti cyabo n'abadukurikiranaho n'ibya ruswa ntawe twumva amakuru ya ruswa kandi nibyo birimo ibintu bikomeye ku buryo rero kuvuga ko twatinya gufasha umunyamakuru wasabye amakuru mu rwego runaka kubera kurutinya ntabwo numva byashoboka kuko nta menace twari twagera kugeza uyu munsi ku buryo wavuga ngo twarakanzwe.
Urwego rw'umuvunyi rutangaza ko rumaze kwakira ibirego 21 bijyanye n'abantu bimwe amakuru harimo 17 by'abanyamakuru. Mu gihe itegeko ryo guhabwa amakuru rimaze imyaka isaga 6 rigiyeho, itegeko ryo gutanga amakuru rivuga ko umuntu watswa amakuru adakwiye kurenza iminsi 3 yatanze, mu gihe umunyamakuru yasabye inkuru atagomba kurenza iminsi 2 atarayihabwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezeho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umuyobozi w'ishami ry'ubworozi mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda yatawe muri yombi ku munsi w'ejo. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwavuze ko akekwaho ruswa zo kwaka amafaranga abashaka ibyangombwa bibemerera kugemura amata muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana arakomeza.
Umukozi uri mu maboko y'ubugenzacyaha ni Kalisa Robert ushinzwe ubworozi mu karere ka Rubavu. Twavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwana Modeste Mbabazi maze yemeza itabwa muri yombi rye. Uyu mukozi atawe muri yombi hadashize icyumweru bamwe mu bacuruzi bagejeje ikibazo cyabo kuri Perezida Paul Kagame cyuko babujijwe kugemura amata muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ku itariki 10 z'uku kwezi ubwo yasuzaga uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriye mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba aganira n'abaturage akanakira ibibazo byabo akabisubiza ibindi bigahabwa umurongo.
Baje kuduhagarika gucuruza ayo mata
bibande bahagarika baturanye
ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'umurenge dukoreramo
ngo kubera iki
batubwira ko tutemerewe kwambutsa amatigoma kuko amatara ya Mukamira. Twasabaga ko mwadufasha mukaturenganura kongera tukemererwa kujyana amata hakujya muri Kongo kuko twagemuraga amasoko yagomba na Bukavu.
Ndabafasha kubikemura ariko ndagira ngo nabanze nabyumve.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bandara ko bahagaritswe kubwo gucuruza amata tujuje ubuziranenge. Ibi ni nabyo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi nayo yasobanuye. Umuturage wabajije iki kibazo yasobanuye ko iby'ubuziranenge basabwe babikozeho bakuba ku ruganda, ariko ubuyobozi bw'akarere ntibubasure ngo burebe niba hari nibibura basabwe kubyuzuza. Hari umucuruzi wavuganye n'Ijwi rya Amerika wambutsaga amata mu mujyi wa Goma wadusabye guhindura ijwi rye ku mpamvu z'umutekano we, asanga gukumirwa kwabo biri muri gahunda yo guheza benshi ku isoko rigaharirwa umwe cyangwa bake.
Ni bya bindi bavuga ati abantu bihangira imirimo, none wakubona kwihangira imirimo direct rwemeza imirimo ubifitiye ubushobozi ufite wenda n'izo mbaraga kuko abantu bose batanganya imbaraga ukaba wamwigiye isoko ukaba wamwigiye akazi ubwo wakaza akavuga ati noneho njyewe ndabikora ntya birutuko we wabikoraga ahubwo wowe sohoka uvemo ngiye ndabikora. Twe twasanze ko ruriya Rwanda ibyo bisa naho rwakoze nukwihariye isoko niko bimeze. Bahutaje abanyarwanda kuko numva ngo ubuzima burahagaze ntibizabatangaze mubwiye mwumva bamwe bakenye bari gusabiriza kwa.
Ibibazo mu bucuruzi bw'amata byatangiye gusakuza cyane hagati mu mwaka wa 2017. abari batunzwe n'ubu bucuruzi hari icyo basaba.
Twebwe icyo twasaba, twasaba ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu ko bwareba uburemere bw'iki kibazo, bukamenya ko abanyarwanda bari batunzwe n'uyu mwuga ko ari benshi kandi ko bagomba kubihutariramo. Hari n'amata wumva ngo karite ya mbere ni inyanga ishaka, karite ya kabiri bakaba bakwemera ko kwatunganya iyo ngiyo ya kabiri, noneho ikaba yadutunga kuko tuyitunganije, tukayitunganya mu buryo bwiza, tukayigemura bakadufungurira twebwe isoko dusanzwe tumenyereye, noneho karita ya mbere uruganda rukayijyana, baba batugiriye neza mu by'ukuri.
RIB ikurikiranye umukozi ushinzwe ubworozi mu karere ka Rubavu mukekaho guca amafaranga basaba ibyangombwa byo kwambutsa amatigoma abatayamuhaye akabibima. Ingingo ya 15 y'itegeko nimero 54/2018 ryo kuwa 13/2018 ivuga gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite. Isobanura ko umukozi wese wa leta cyangwa undi wese uri mu rwego rwa leta wifashisha umwanya w'umurimo we cyangwa ububasha afite kubera uwo mwanya agakora ikibujijwe n'itegeko cyangwa ntakora igitegetswe n'itegeko agamije kwihesha cyangwa guhesha undi muntu inyungu itemewe n'amategeko abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ari hagati ya 5,000,000 to 10,000,000. Iyi ngingo iteganya ko icyaha gikozwe hagamijwe inyungu ibarwa mu mafaranga. Igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 5 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugeze mu mwanya w'imikino, aho irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizatangira kuwa 4 w'icyumweru gitaha mu gihugu cya Pologne. Thomas Kamirindi.
Irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 ribabura imyaka 2. Iri rizatangira mu cyumweru gitaha ni rya 22. Rizamara ibyumweru 3 kuva ku itariki ya 23 y'uku kwezi kugera kuri 15 y'ugutaha kwa gatandatu. Abakinnyi bavutse nyuma y'itariki ya mbere y'ukwa mbere 1999 nibo bemerewe kurijyamo. Rizahuza amakipe y'ibihugu 24. Mu bihugu bine byatsinze amajonjora bizahagararira umugabane wa Afurika, 3 nibyo muri Afurika y'uburengerazuba: Mali, Nigeria na Senegal. Icya 4 na Afurika y'Epfo. Imikino y'ijonjora izatangira kuri 23 mu matsinda 6 y'amakipe 4 muri buri tsinda. Mali iri mu itsinda rya 5 hamwe na Panama, Ubufaransa na Arabia Saudite. Mu itsinda rya 4 D, Nigeria iri kumwe na Qatar, Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itsinda rya mbere A, Senegal izahura na Pologne yakira rero iri rushanwa, Colombia na Tahiti. Imikino ya mbere muri iri tsinda yose izaba ku munsi wa mbere. Senegal izahura na Tahiti 12:30 nyuma ya 6 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Naho Colombia izakina na Pologne 2 nyuma yaho 2:30 y'ijoro. Afurika y'Epfo mu itsinda rya 6 F iri kumwe na Portugal, Korea y'Epfo na Argentina. Andi matsinda birasigaye: B ririmo Mexique, Ubutaliyani, Ubuyapani na Equateur, naho itsinda C rigizwe na Honduras, Nouvelle-Zélande, Uruguay na Norvège. Amajonjora muri buri tsinda azakurikirwa na 1/8, 1/4, 1/2, umukino w'umwanya wa 3 n'umukino wa nyuma uzaba ku itariki ya 15 y'ugutaha kuri stade Ludwik Sobolewski mu mujyi wa gatatu wa Polonya Lot mu majyepfo y'igihugu. Kugeza ubu ikipe ya Afrika yatwaye igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cy'abasore batarengeje imyaka 20 n'iy'igihugu cya Ghana yatsindiye icya 17 mu 2009 ikayiro mu Misiri. Umukino wa nyuma wayihuje na Brazil barangije ari ubusa ku bundi, Ghana itsinda kuri penalty 4-3. Ubu noneho South Africa ifite amahirwe yo kongera gutsinda itsindira iki gikombe cy'abasore batarengeje imyaka 20 ku isi. Dutegereze tuzarebe.
Urakoze Thomas Kamirindi kuri iyo nkuru tugejejeho, ni nayo dusoreje ibiganiro byacu by'iki gitondo. Nshuti mwakomeje kudutega amatwi, tubashimire ko mwabanye natwe kandi tunabararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ubikurikira. Ku bugenzuzi bw'ibiganiro hari Fatuma Alimas Kalala, aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho gye mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze.
gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya Ibini kemuri zisha baroni twabo James Jean-Baptiste